Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze hafu kwezi icibutso cincungu yo kwikukira Rudoviko kwa Gasore mu ntara ya Karusi kibomowe n'abantu bataramenyekana. Gushika nuno munsi ntikirasubira kubakwa. Kikibomogwa kumbuga ngurukana bumenyi abenshi bandika batangara bibaza ukuntu ico cibutso kitari kure y'ibiro vya Buramatari bisanzwe bicungirewe n'abajejwe umutekano cabomowe ntibatabare. Ku isoko y'uno munsi igerekerezo ry'umunani ndamukiza twatumiye umushakashatsi muri kahise muganga Alphonse Rugambarara kugira tumubaze icyo kubomora icyo cibutso bisigura be nuko abajejwe intwaro bari bakwiye kuvyifatamwo kugira incungu yo kwikukira ihabwa iteka ibereye. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Jewe Zawadi Grace Kaze. Igitondo cigenekerezo rya 12 ntwarane uno mwaka ababa ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi bavyutse basanga icibutso c'umuganwa Rudoviko Gasore kiryamye hasi. Kubona harabubahuka kubomora ico cibutso ngo vyerekana ko barundi batategereye iragi rya Gasore bivugwa n'umushakashatsi muri kahise Alphonse Rugambarara.
Kubona uwiguze Burundi basambura ishusho yiwe biratwereka ko kuko abarundi batari bake bataratahura neza ibyo Burundi. Ni ibintu bibabaje kandi noneho si n'ubwa mbere bibaye kuko dufatiye na politique ko yagiye iragenda kuva rwa Gasore yagandaguwe birerekana koko ko inyigisho ziwe intumbero ya politique yo gutunganya iby'igihugu yari yashatse gushira imbere abarundi batari bake na cyane cyane mu batwaye atana bamwe bakurikije koko izo nyigisho. Ahari nibaza ko ababaye rwose uwo mugambwe y'iprona icatumye ushingwa kwari kugira ngo abawugiyemwo bafashanye barondere kwikukira. Ingingo ya kabiri kwari kugira ngo ivyabaye mu Rwanda muri 59 bitoba i Burundi. Vyasaba rero yuko abawugiyemwo bigishwa ko bategerezwa gukorana hamwe. Abantu ba mbere bakuru bakuru muri iprona barimwo bose. Hari abaganwa, hari abatutsi, yaba abahima, yaba abanyaruguru nk'uko byari biri muri icyo gihe bari. N'abandi batari bake muri icyo gihe bitwa abahutu bose barakoranye bariganzura koko umukoloni. Ibyo vyamoko muri iprona nta byari bihari ariko vyagiye kuza aho rwa Gasore agandaguriwe. Ahandi bononye izina n'intumbero ya politique ya rwa Gasore ni iyo myaka yose hagiyemwo ubwicanyi, hagiyemwo ayandi macakubiri ahagaze ku ntara, ahagaze ku miryango, abahima, abanyaruguru, abahutu, ivyo vyose vyarakurikiye. Bitwereka rero yuko rwa Gasore yasambuwe kuva kera. Abo bashize hasi ikibutso ciwe barerekanye yuko koko ivyabibwe muri iyo myaka muri 60 n'ubu biracyahari.
Ibimenyetso bisanzwe byerekana ko n'ubutegetsi buhari budaye ikibanza gikwiye incungu yo kwikukira bisanzwe biriho bitari bike. Umushakashatsi agafatira kukuntu icyo cibutso catevye gusubirizwa mbe no kubona iragi rya Gasore ritakigishwa mu mashure.
Icya mbere icyo cibutso no gusubira kucubaka akabore na yuko beretse ko ababikoze bakoze amakosa. Ariko kimaze imisi ukwezi atanuma citayeho aho n'ukuri amakosa cyurashira kuri leta. Icya kabiri nuko niba bemera ko rwa Gasore ari incungu y'igihugu yarwaniye kwikukira nibagarukane agaciro ke n'umutabazi. Gusubira kumwigisha, gusubira kwerekana icyo yamaze mu gihugu, bamenye yuko ibi byose twagiyemo by'ubwicanyi byatanguriye ku kwica rwa Gasore. Niho wocu nabona koko agaciro baha uwiguze igihugu katuronkera ukwikukira. Mvuze kwigisha ibya rwa Gasore sinze ko abantu bakiri mu macakubiri boshobora kubyigisha ibyo bagora kuko intumbero ya rwa Gasore ni intumbero y'Abarundi. Si intumbero y'ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubuganwa, ni intumbero y'Abarundi. Rero iyo ntumbero igarutse kuko rwagasora zobagarutse umushakashatsi w'umufaransa kazi yitwa Christine Delorier yaranditse igitabo kandi yacanditse mu kirundi no mu gifaransa icyo gitabo ni Parole et écrit du prince Ludovico Rwagasore amajambo n'inyandiko y'umuganwa Ludovico Rwagasore yacanditse muri mu 2012 acya arashaka kugigabira amashure yisumbuye akizanye Burundi yarasabye kubonana n'umushikiranganje yarajejwe indero ariko icyo gitabo ntibacyakiri aha birerekana rwose yuko muri leta yari ihari intumbero ya Rwagasore ntibayizi cyane naho bo barayumvise bayitahura ukutariko cyane bigishijwe ibindi bijana nuko Rwagasore yo bari umwasi aha koko birababaje ahubwo nibikebuke bashira imbere koko ko tumwemera ko ari incungu y'u Burundi bashira imbere kumumenyekanisha uko ari uko yarwanye ukwica Rwagasore kwari ugushaka kwica igihugu cy'u Burundi kigume kiri mu buja rero twagumye turi mu buja kuko twakurikiye iyo nzira y'abakoloni Rwagasore yashaka kugwanya kandi yayigwanije n'abarundi baramufasha kuyigwanya baratsinda
kunywanisha abarundi hatisunzwe ubwoko byaranze Rwagasore nabo byagendanye igihe baharanira intahe yo kwikukira nibyigeze birazishinga indongozi zamukoreye mu ngata gushika uno munsi iragigiwe ntiryabungabunzwe uko bibereye n'abarundi yashikanye ku ntahe yo kwikukira aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro ku isoko cy'uno munsi zawadi grace nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.